mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika risamira ndi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104.3. Uri kumwe na Fidèle Niyongabo mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita mu komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Leta y'u Burundi yarateguye indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga mu ndwi iheze. Abitavye iyo nama baratoye abayobozi bashasha bishyira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga, bongera barabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cya bibarutse. Abayobozi bashasha b'iryo shyira hamwe bavuga ko bazofasha abarundi bari hanze y'igihugu ku kugene bakwitunganya, na cane cane ku kugene bufatana mu nda, kugira bazane imigambi yabo itandukanye bazorangura mu Burundi, haba mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, inyigisho n'ibisata c'ingenzi hamwe n'ibindi bisata. Yamara harabarundi baba mu mahanga batiyumva muri iryo shira hamwe, nikiye cokogwa kugira abo barundi bumve ko barihurikiyemwo. Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye Diomede Misigaro ayoboye ugwego nshingamategeko gushira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga, aba muri leta ya Tennessee muri leta zunze ubumwe za Amerika, yamara muri iki gihe ari mu Burundi kubera yitavye iyo ndwi y'abarundi baba mu mahanga. Na Professeur Libera ntibashira kandi inararibonye y'abarundi baba mu mahanga, akaba yaranabaye umuyobozi wa mbere w'abarundi baba mu Bubiligi ari Bruxelles. Batubire ndabaramukije.
Amahoro neza.
Nagomba mpere kuri Diomede. Muri rusangi iyo ndwi yahariwe abarundi yabaye mu ndwi iheze baba hanze y'igihugu yagenze gute muri rusangi?
Muri rusangi iyo ndwi yagenze neza. Nashaka mfataga kanya ubwo ntangure kubaramutsa mwe ko mwatubonye aka kanya, ndabuze nabo turi kumwe muri iki kiganiro. Mugize neza ku duhamagara mutubaze ukuntu byagenze. Indwi yatanguye neza kandi byageze neza byose ku byaherejwe no kugenda kuraba umurundi umwe aba imurambya yagize igikorwa kinini rwose ahatera icyayi. Uwo mugamba akari uwo kwishora azi ibyo turaje kubigaruka ko, ariko nashaka kuvuga ko icyiza kihari twahuye turi abarundi benshi abava mu bihugu byinshi bya Afurika, by'i Buraya, bya Amerika. Byageze neza rwose abantu bo mushikiranganji bw'imigenderanire y'Uburundi n'ibindi bihugu. Turagomba kugashimira kundo batwitaye umwanya wose twariho turi mu manama atandukanye. Tugashimira n'abandi OIM hirya no hino baza kuvuga amakuru ajyanye no ku bintu byifashe bijyanye n'uko twukorera hamwe kugira ngo turabe ukuntu dushobora kugira ikintu cy'ingirakamaro mu gihugu nk'uko ayandi madiaspora y'ahantu akora. Ndashimira kandi mwe byivuye inyuma byo mukuru w'igihugu nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye kukuntu yabyifashemo akaduha umwanya uhagije. Nuvuga umunsi wose turiko tuganira abarundi bakabona umwanya wo kukubaza ibibazo bijanye n'ukuntu uza gukorera ngaha, ibibazo bitari bike. Kandi nuvuga ko ivyo bintu icyiza cyabyo ni uko biraba abarundi bose bitavangura ngo uyu n'uyu bari mu migambi n'iyindi ngibyo. Nacyo kintu kizima twakuye, tukaba rero twese twagiye twemeranije benshi muri twebwe bafite imigambi gukorera mu Burundi barimenyekanishije n'ibyo bashaka kurangura. Tukatubona ko turiko turatera intambwe twizeye ko mu minsi iri imbere bizoroshiriza jere akazi kanje mushinatorewemo no kuraba ko abo bantu bafise ivyiyumviro vyiza vyo kuja gukorera mu Burundi batunganirijwe. Ndabe ko n'abatarajijuka kugerageza tukabashikira babone ko igihugu cabibarutse dukore nk'abandi ari ma diaspora y'ahandi. Ibindi kugira ngo turaje kubivugana uko tubananye mu kiganiro. Murakoze.
Abitavye iyo nama banganiki iyo ndwi yahariwe abarundi baba hanze?
umusi wa mbere bwashikanye mu majana atanu hafi byagiye biyongera biva kukunda abantu bashika n'iki ariko twaje inama turi abantu batari bake tukaba tugomba mbere no gushimira abatwitayeho kubera ko badufashije muri byinshi Imana ibahezagire kandi ibongereze imigisha.
Abo mwaba muserukira ishyirahamwe ryanyu riserukira mwotubwire ingene bangana?
Ishyirahamwe duserukira rikuma ryiyongera kandi rimu yugo vyose ndakubwiye ubwo ngo ndafise igitigiri nivyo turimwo ariko mbere kwaje ko benshi hari abataje murazi ibyashitse igikiza cya COVID ariko mu minsi iri imbere ishobora kubaha igitigiri ndabashaka kubabwira ngo ni ibihumbi cumi ngasanga niheze nubaha ibitigiri bikwiye mu minsi iri imbere nivyo biri mu byashinzwe mu matohoza cyo kimwe na executive dushobora kubaha mu minsi iri imbere igitigiri cy'abantu ko bangana. Murakoze.
Nirihe mwashikirije mwaganiye mwafunditse muri iyo ndwi?
Iyo twafunditse mwana nawe babwiye muri make tuvuganye n'abantu batari bake ngabo mu bushikiranganji bw'imigenderanire ya leta n'ibindi bihugu by'iterambere tukavugana n'umukuru w'igihugu hari intumbero hari mu Burundi kandi ni nayo leta ngozi leta byeyi iri kwishyira imbere. Icya mbere imbere y'uko tugira amajyambere muri byaje byose ni uko umurundi wese bafite ikintu ashyira ku munwa ashyira n'icyo mu mufuko cyo ku munwa ntihazogira ingufu zo gushobora kurangura iyindi migambi cyo gushyira mu mufuko ntihazoshobora kwivuna tuvuge inzara cyangwa ibindi bintu akeneye agasabura ibintu kamwe n'ibyo ashobore kubigura ashobore kwigisha abana ibyo rero niyo migambi mikuru. Ariko mu bantu bari hanze hari abagiye berekana imigambi bavuga hose ari mu buvuzi ari mu bijyanye n'ubutandaza ari mu bijyanye no gushora ibitegwa birimwa mu Burundi hanze nibyo rero twebwe dushinzwe n'ushinzwe executive kugira ngo turabe ukuntu abo bantu boshyize ngufu hamwe kugira ngo nabo nyine niba bari agatima kugira ngo bazane ibyo bintu atazahombera n'abarundi babone akazi abandi abaribo bose n'igihugu kiyabone cyabibarutse cyatubibarutse kiyabonera akajyo ko gukora nk'uko ibindi bihugu bikora n'amadiaspora yabo. Murakoze.
Izo ndwi zahariwe abarundi baba mu mahanga ni ikintu kiba umwaka ku mwaka hamaze kuba zingahe izo ndwi nibihe mufatiye ku byo mwapfunditse imbere yaho imigambi mwayimwihaye mukarabaho mugeze ubu n'izihe ntambwe mwacitse ko nibihe bibazo bikihari inzitizi?
Imigambi nyinshi ya umugambi wa mbere ni uwo kwegera abarundi bose kubereka igihugu cyabo cy'amavukiro bamwe tukabatumira kuza kuharaba njyewe no kubwira ko benshi hari abaza bumvise ya makuru y'abariko bagomba urazi ibutseko tuvuga uko hari n'abandi baba mu byabo nta kigera nabi benshi baza bavuze batahubwo naratebye nje bise umugambi. Imigambi navuga ko abakoze mu minsi ya mbere hari abakoze mu bihe bitari bimeze neza cyane nk'inyuma 2015 utuga hejuru ariko navuga ko bakoze ibitari bike byo kumenyekanisha ko iyo diaspora ihari no kuzana imigambi itari mike mu gihugu ariko ubu ni insinzi nini yakora abarundi nka bose banamarimwe bavuga bati harageze natwe dukura amaboko mu mpuzo dukore nk'abandi. Imigambi rero y'iterambere cyane cyane niyo bariko bashyira imbere. Imigambi y'iterambere izotanga akazi izodufasha mu buryo bwinshi kandi ikazofasha abanyagihugu bacu igihugu cyacu na twebwe turimo. Nibyo rero turiko turaba navuga ko imigambi ahanini ari iterambere abantu rero bakazogera abagwizatunga bakazoza mu bisata byinshi ari igisata cy'uburimyi cy'ubucuruzi kuna nabivuze ariko umugambi nyamukuru ni uwo guhamagarira abarundi bose kubera benshi batarashika ngo babyibonere tubereke ingene ibintu biri kugenda mu Burundi nabo nyine bakura amaboko mu mpuzu bafatanye n'abandi twubake twiyubake kandi twubake n'igihugu cyacu cyatwibarutse. Murakoze.
Naho kuri bamwe bashobora kuba bavuga ko batiyumva muri iryo shyirahamwe ryanyu serukira abarundi baba mu mahanga mubabwira iki?
Ndibaza ko abantu no kubegera hari nk'abantu baba bumva ya makuru ataranye atameze neza bagaca bajyana nabyo gihurutuka nubatumira kintu kimwe twebwe diaspora nk'ejo bundi dusubiye tugira rimwe mu mwaka tukabatumira abo bantu bakaza n'abaobservateri birabire bo nyine babone ko ururimi turiko turakoresha ari ururimi nyakuri hanyuma n'imigambi izokurikira jewe rero mu kazi fise nivyo birimo abo bose boba babwiwe amakuru atari yo numwe wese mu cyubahiro cy'iyo nkuko ndamufata ni byiza abaze sindi umwe turi benshi ashobora kubaza uvuye ubu babana hafi ashobora kuzombaza cyenotana n'imbere yaje umwanya wari wose tukaganira duhereye ku byumviro bimwe bimwe hamubwira uwo muntu ukavuga uti ngira ibyo waheruka byari ibi byari magira byaragira uyu tugeze muri ibi aho rero nako kazi kanini twebwe dutumiwe nk'abayobozi kugira ngo abo bantu nabo nyine babyiyumvemo turanabatumira kandi turabahaye ikaze igihe cyose boba bafite ikibazo twebwe turi ngaho kugira ngo tubafashe kuroranirwa no kugira ngo babone neza icyo nabo bafasha mu gihugu cyabibarutse. Murakoze.
Reka tuze kuri Libera ntibashira kandi inararibonye y'abarundi baba hanze amaze igihe kirekire mu Bubiligi akaba yarigeze no kurongora ishyirahamwe ry'abarundi baba mu Bubiligi yarigeze no kuza mu iyo ndwi y'abarundi baba hanze ngira arabitubwira mu mwaka w'2014 ndibaza atubwire ico abona ku ndwi nkizo umuntu afatiye no kuri iyi iheruka Libera.
Ego murakoze cyane. Imbere y'uko nyishure ikibazo najya nyishure bimwe bimwe mu bibazo bambajije kandi mu muco cyamere cyoco abarundi baba hanze bagiye kuva kera kuva mu 1960 niho abarundi batangiye kuja hanze hanyuma igitigiri c'abarundi baba hanze ibivuga ibyegeranyo bya Banque Mondiale na OIM twababa hafi 185 murumva neza yuko ariko avuga yuko abarundi baba hanze abitabye inama ari 500 kuri 150 murumva yuko ari gake cyane ikindi mubwira ni uko ivyo 150 benshi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu myaka 5 iheze kubera benshi bavuye muri Tanzania bakabajana muri Amerika sinzi ko yite yo bari muri abo abandi bari mu bihugu bya Buraya aha mu Bubiligi turi 110 vy'abarundi ibi mvuga ni vyegeranyo vy'ubushakashatsi bwagizwe na kaminuza zitatu bakaba bayigize mu 2017 n'indwi ibi byose mvuga biranditse ndashobora kwinukira Eric murumva neza yuko uwo yitwa ko ari mu barongoye abarundi baba hanze ntazi n'abatwara imyenda bahangana ntazi niyo bari mwamubajije igitigiri cy'abanywanyi iyo diaspora yiwe ntiyashoboye gutangisha na gatoyi ndavyazi nokwibutsa kandi yuko iyo diaspora bavuga imaze imyaka itari mikeyi ivugwa nokwibutsa yuko hamaze kuba indwi nahariwe abo barundi baba hanze zishika indwi ya mbere baye mu 2014 niyo narindi zakurikirana ahita habaye umwaka uheze gusa ahandi hose zarabaye murumva rero ibyo ariko aravuga nawe ifatiye na gatoyi kuko uno munsi haheze imyaka indwi bahura bemerera abarundi ibyo badashoboye uno munsi yatuza kutubwira ati abo nsubiriye mu ngata abo nsubiriye baranguye ibi n'ibi n'ibi tugeze aha tungana uku turi tuba hariya na hariya hanyuma ibindi bikagororoka bakabandaniriza ku byo abasubiriye bakoze murumva neza yuko nta na kimwe azi ni uko iyo diaspora ntayiriho bayigiranya n'ibindi aho rero ntagomba gushimira ikago cyane kandi ngire Eric nabo bari kumwe
ubivunagure
ahantu twagiye kurahura ubwenge hari umugani w'ikirundi bavuga ngo akanyoni katakubuza nikamenye iyo bweze icyo ushaka kuvuga ni uko mu bihugu nka Amerika abantu bagukuri benshi bagukuri kirazira kubesha icyo ni cya mbere icya kabiri kirazira cyaziririzwa kwiyitirira ino organization itariho cyangwa rekitere afite icyo nshaka kuvuga notanga karoriro Eric ntibakora ngiye ku kazi aho ukora ntiwiyitirira iyo organization ukoramo uwo mumenyeshamakuru wa Kwadura Amerika turazi Kwadura Amerika ko ziri henshi mugana ushaka kwiyitirira ngo jewe nsemukira Kwadura Amerika na diaspora ni uko nyine nta n'umwe afise uburenganzira bwo kwiyitirira ngo atwara diaspora atatowe n'abo barundi bavuga nka 80% zabo 150
reka bishyure
rero ubunaguye nje iyo nama yewe ntacho no yivuga ko ni inama isanzwe kandi uburenganzira bwabo bwo guhura ariko icyo nashaka ko kandi hamperezaho twoshira imbere ineza abarundi na cyane cyane abarundi banyarucanye turengere ibitandukanya byose abarundi baba hanze ibyo abanyapolitiki tubishyire uruhande dusenyere ku mugozi umwe hanyuma twitunganye kuko intwaro zirahava izi zigakurikira twitunganye atabatuvangiye kubwira dushyire imbere ineza y'abarundi dushyire ingufu hamwe dushyire ubwenge hamwe dushyire ubumenyi hamwe byose tubwiye hamwe byoshoboka ariko rero biciye mu kuri kugira
twubake ibintu
birama ibintu
biteza imbere
Burundi.
Murakoze kumva ijambo. Tunavuga harimo ibintu by'agasuzuguro ntazabatwara. Jewe nakubwiye ndi nta gitegere ishobora kuguha abe exactitude kubera ko ntafise imbere yanjye effective ibyo bita organisation pays kera gihugu dushyize hamwe. Gusa rero wahaguruka ugafata umuntu mu gahanga ngo ntazi n'abatwara. Ngira ni nk'uko ushaka guhagarika ko tuvugana ko numva ko tugomba kwifatira abantu mu gahanga. Ikintu shinge ni kimwe, wohereje ngo kugira ngo turabe ukuntu twakorera hamwe, twiteho abanyarucari bacu, abacu, urundi gihugu cyatwibura ibintu nk'ibyo. Ibyo babimushyira nabi bose, ntabwo bigenda bisubiramo uko bambaje ibibazo. Mugabo, icyo nashaka kubwira nyamukuru ni uko intumbero ya mbere iduhuza twese ni kuraba ikintu twakorera hamwe mu gufasha kugira ngo nk'uko ayandi madiaspora y'ahandi ariko arakora. Ntiyavuze ikintu cya politiki, nashaka kumukebura gatoya akubita agati n'intembero ku yandi madiaspora akorera ahandi. Igihugu cya Senegal ugiye kuraba ubutunzi binjiza mu gihugu cyawo ngene kibungana ni hafi 40% mbe ndamubaza abo bantu bose boba bari mu mugambi umwe n'ubutwara igihugu cya Senegal cyangwa n'abantu bavuga bati ibiduhuza bijyanye n'iterambere ryabo bose n'iry'abacu ni byinshi kurusha izo nyungu politike mbona agomba gushyira imbere. Munyuma ntiyahindi aravuga ngo tuhanyaruke ndamushimiye ko natwe ni umugambi wacu. Ayo matora yandavuga n'ubuzima hari abantu yatari watowe yumva ko hari ikintu cyapfuye. Nashaka rero kumupfumuriza ko twebwe twaratowe kandi twatowe abantu bahari tuzohumuriza bose namwe mutarabyiyumvamo ahubwo numva uri umuprofeseri gira wegera abandi urabe iki nawe uzana mu Burundi cyugufasha n'abajya bantu uzovuga uti tata waje mwantake profeseri igihugu cyanyi ibarutse cyanyigishije reka nzegere n'indwi zitatu zine nge mu Burundi nje kwigisha abandi. Aho ndibaza ko uzobura ukaragira intumbero nziza yo gufasha inyuranye n'iyo yo kubona kumenya ngo bidaciye iwawe nta wundi muntu yovyitiri. Naha rero ibi bintu turimo twaratowe mugabo twatowe kugira ngo turabe ukuntu twofasha izo ngingo nawe wiyumvamo zibone kuranguka dushobore gukorera mu Burundi bwacu dufasha abacu igihugu cyatwibarutse. Murakoze nizere ko nishyuye ikibazo cy'inyo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku vyerekeye indwi yahariwe abarundi baba hanze mu gihugu yabaye mu ndwi iheze mu Burundi. Twatumiye Diomede Misigaro ayoboye urwego nshingamategeko gushyira hamwe ry'abarundi baba mu mahanga ari muri leta ya Tennessee muri leta zunze ubumwe za Amerika yamara umwanya tuvugana ari mu Burundi ko yari yitabye iyo ndwi. Turi kumwe kandi na Professor Libera ntibashyira kandi narayibonye y'abarundi baba mu mahanga akaba yaranabaye umuyobozi wa mbere w'abarundi baba mu Bubiligi ari i Bruxelles amaze igihe kirekire. Ashaka ngaruke kuri Professor Libera kuri byo yari karavuga ku ntererano wozana mu gihugu. Wavuze ko wagiye muri zondwi iyo nibaza ko wagiyemo ni yo mu 2014 nimba hari zindi wagiyemo urashaka kubivuga ku byo ari karavuga ku ntererano woshura guterera ico gihe wajayo washikirije ibihe ubona byarashizwe mu bikorwa ku bwawe.
Urakoze cyane mbwizo kuri ko ndamukengera yewe indero naronta aba mu ishure cyangwa abavyeyi banyigishije kuba abandi ariko ati ko tuyaga tuvugana ukuri umuntu yavuze ko avuze ukuri ntaba akengereye ko ariko arayaga ikino mubwira yuko jewe imyaka maze 30 mu Bubiligi ntabyazingira ngo narigishe muri kaminuza y'u Burundi kuva mu 2002 gushika mu 2015 naragenda kwigisha i Burundi kabiri cyangwa gatatu mu mwaka kandi nagenda mubwira yuko nafashije kaminuza bihagije arashobora kuba ari Bujumbura arashobora kugenda muri faculty de science bazomubwira ivyo nakoze ntiriwe ndabivugira hejuru ntiriwe ndivuga amazina kuko ndabikorana umutima ukunda igihugu yego nibyo mu 2014 yari indwi ya mbere yahariwe abarundi babahanze hanyuma rero twaratumiwe twarunga ikete simvuga jewe diaspora burundese de Belgique badutumiye rero twarayanze neza nabo bariko barategura iyo ndwi turababwira yuko dufite ibyo tuzoshikiriza barantwemerera rero twari abantu cumi kandi b'abashinga ntandi bapasoni ndashobora kuvuga mu bamwe bamwe ngira Diomede yoba abazi bamwe bamwe hariho umushinga ntandi bakunda Atanase yatwaye Université y'u Burundi ari vice-secteur muri icyo gihe niwe yatwara diaspora burundese de Belgique n'ubu niwe yitwara twari kumwe n'umushinga ntahe Mamesi Bansubiyeko yarabaye directeur de cabinet wa president Bantunganya aratwara na service de renseignement n'abandi rero twari icumi abakenyezi bane n'abashinga ntahe batandatu mu byo twagiye tugemuye jewe bari bansabye yuko ntanga ikiganiro icyo bita leçon inaugurale muri cérémonie d'ouverture aho navuze nerekanye abarundi babahanze ngina bangana niyo baba nivyo bamaze gukora hari amashirahamwe yakoze iriko inka turaja kubigarukako hanyuma ikindi twari twagiye tugemuye yari projet twariko turakora n'umu partenaire w'umuholandais kugira turari ngene twurunka amahera Burundi ku buryo bukeye cyane proje ya gatatu yari proje yo mu gisata c'indero aho twagomba gufasha amashuri yose mu Burundi secondaire kubwira baronke amasirabus ameze neza kubwira amashuri yose yigishe bimwe ari mu gifaransa mu cyongereza mu mashuri yiga iby'indimi ama science twatwagize umugambi urashe ingene abarimu bigisha ngaha mu Bubiligi bokorana n'abarimu bakwigisha mu Burundi hanyuma bakigisha bimwe ivyo vyose twarabishikirije ariko rero n'ibindi reparate y'ibyumviro nta kintu na kimwe tutavuze twarahanuye turabumvisha neza yuko urazi ibihugu na Diomede yabivuze ko mu bindi bihugu ari Ghana ari Ethiopie ari Senegal ari Rwanda ari za Rumeni ari za Libana handi diaspora zabo bakora ibikoringa kubera iki kubera amarenga yabo afite imigambi n'imigabo irashe yoroheza abo bagomba gufasha mu nshamake rero diaspora nta kintu ishobora gushikako mu gihe ata politiki irashe iyo politiki nayo yoroheza abazana imitahe kuko abantu batanga akarorero nka Ethiopie niko Diomede abizi Ethiopian Airlines n'ishyirahamwe ryashyizweho n'aba Ethiopian Dorodura diaspora notamment aba pilote n'imitahe y'abanyamerika ubu diaspora muri Ethiopie baraguze ama bond de trésor bariko barafasha kubaka ijya baraje mu nshamake rero icyo nshaka kuvuga ata amahoro n'umutekano biriho ata utungane burama ibi byose ndiko ndavuga twabivuze uko mu 2014 ibi biranditse Diomede abikeneye ndaje kumurungira raporo ofisiyele yagizwe na leta y'u Burundi yo mu 2014 ibyo byose byaravuzwe ariko ikintu na kimwe cyashyizwe mu ngiro ku mwaka barahura bakavuga bakemera ibintu bigahereraho nicyo gituma imyaka indwi iheze atanakimwe bashaka kutubwira bati twaranguye ibi n'ibi 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 hariho amashyirahamwe afasha notanga akarorero nka Kabura ya Antoine le groupe de presse iwacu
ibyo turaza kubigaruka ko turabigaruka ko ku mashyirahamwe yafashije
mu nshamake rero intererano jewe na tere ni byinshi cyane n'ibyiyumviro nagira ndamubwire yuko igihe ecole fondamentale bayishyiraho naratere ibyumviro bitari bike kandi biranditse arashobora kubitora kuri
interineti
amajambo mvuga ndabishyira mu ngiro
Diomede mwagiye muri izo ndwi iyo muherukamwo mwaratembereye ndibaza mu gihugu muraraba hose mubona iyo migambi muriko murashikiriza kugira ngo muzane imitaha abarundi bari hanze ni hehe mubona ibisata mwoyishyiramwo ni hehe mubona hari bimaze kuranguga umuntu yoza akavuga ati ibi ni uruhara abarundi bari hanze bakoranye na leta bashoboye kugira mu iterambere ry'igihugu
murakoze nashaka gukebura professeur kandi ndishimye ko atanze ibintu bitari bike bijanye n'ibyo twifuza kurangura twe tugaragiza ko dushoboye kudashiramo imvange za politiki mu byo turiko turakora mu kanya gahezi nigeze kuvuga nti muri Senegal abantu bazana amafaranga supo ko bakorana na Macky Sall n'ukuri cyo cha Senegal niba bari politike iyo batiyumvamo mugabo bavuga bati inyungu dufise ku gihugu cyacu n'abandi iyo imbere kiranoneho ndibaza ko ziraheruka kera cyo ndore ko ndagutumira ndiyo ufise imigambi ngiyo byanze kwirango iyo cadre d'Afrika ngo ndihari sivyo abafasha barahari ejo muri turi n'umukuru w'igihugu aratwibwirira ejo ukaba ufise ikindi ugomba kurangura ngaha ukaba kabisa hagezaho ubona ko uri uba uvuga uti ndi pre hakagira umuntu akujya mu nzira uze unyironderere cyo wenyine icyo kibazo uzogikemura none muribaza ko hari uwundi muntu yoza atangiye inyishu ngiyo iruta yibawe n'umukuru w'igihugu cyo cya mbere cyo gituma rero numva ko umwere wacu afise imigambi myinshi ushaka kurangura novuga ko ukirindiriye ahubwo turiko tugusaba niko bitagashi wewe ukiyumva uze dukore cya kabiri nashaka kuvuga iyo twagenda gutembera muri Semena Diaspora umunsi wa nyuma wariwe kugenda gutembera kuraba ibintu n'ibindi twashoboye kugenda i Muramvya urengaje gatoya Bugarama hagati ya Provensi Muramvya na Bugarama kandi umukenguzi amateka yagize novuga ahantu ihinguriro rinini ihingura icyayi ubu hageze ageze ku rwego rwo hejuru ahashobora kuzongera no gushora hanze icyo kintu twaragishimiye cyane kubera ko na bamwe bibaza ko hari ibintu bidashobora gukora uvuye hanze batarajije bavuyeho babona ko abantu tugiye gutangura guhera mu gihugu cyose mu ntara uvamo ni ku Gatumba turabyo twukora kugira ngo dukorere hamwe twinjize ubutunzi mu gihugu dutanga akazi dufashe igihugu cyatwibarutse ikindi kintu nashaka kuvuga jewe naraje n'abana yavuze jemba muri Amerika naraje n'abana benshi bavuye muri Tanzania batazi Burundi bakuriye muri Amerika benshi ubu ariko biga mu mashuri ya kaminuza ni ukubwira ko benshi na bose bambwira bati nta mwaka uzonshika ntagarutse kandi umugambi mfise ni uyu jewe ndaje kubaka ibintu byose bigira inama si ukuvuga ngo abatwara kare nta mugambi baragize ibitari bike ndibaza niba buvuga umwakoranye ntibagiye umuntu yitwa Rojanti buramubaza zo kubwira niba wemeza ko atacu yakoze ngiraho nyine yo kwisigura ariko turazi ko kira kintu cyose ni nzira iyo tuvuye iyo turiko turaja ni heza duhere ku bintu abantu bari kubatanga intumbero n'ukwemera twebwe ibintu turabikoze mu maguru mashya jewe rero akazi kacu ni akahe kumenya gukora uko bishobotse rwose ko abo bantu bose biyumva ko bagiye kugira ngo baje gukorera mu gihugu cyabibarutse bashobora kuza n'abandi bagwiza tunga atari abarundi batunganirizwa ni nayo raporo ejo bundi ku mwaka uza nk'uyu uzumva ziti mbedi yumedi uragombye kukubwira kukubaza ndi mwakoze ibiki kuva kera mbwira uyu mwaka umaze gukora ibintu warashikanye mu Burundi byerekana ko mwakoze igikorwa cyiza kandi uvuga uti mwakoze ibikoringa randevu ku mwaka uza jewe nzoba mpagaraze ngaha ubu nyine ndiko nisigura ndakubwira ndi ibyo nashigikiye byari bicagihe reka rero ndakubwira ibyo narangwa kandi ndashishongera gutumira profeseri iyo migambi ifise ni myiza i Burundi ni wanyu ba bantu mwabanje ku Gatumba sinzi ko bayo Gatumba cyangwa bayo mu muji barakurindiriye uze uraba icyo ukuri wabo kizima kizofasha twese turafite amaproje amajambo ndibaza ko turiko turarondera ukuntu amajambo yoba make bikorwa bikaba byinshi ashaka kugusaba ko numva deje ufite amaproje ushobora no kuyenosana neza kandi uri n'umuntu w'incabwe mu Burundi bukeneye muze dukorere hamwe tugire icyo dushikako murakoze
muri make mu mwishyura libera kuri ibyo
muri make kuvuga no kuri cyo meze navuze yuko barundi turi ibihumbi amajana 50 barundi babahanze yee kadufata karorero ko ibihumbi 200 bakora ibihumbi 200 batanze $1 umunsi cyangwa ku kwezi safi de $100 ku kwezi icyo nshaka kukubwira nuko harakwiye gushigwaho imigambi n'imigabo ituma abarundi bose baba hanze biyumvamwo ko mubagiye mu Burundi Burundi ari bwabo atabwoba atakura ku mugondo ibyo navyo bisigura iki cyambere cyo nuko twige tubahanze torengera nibyo navuze nti wanabuye neza kuja gukoma mashi dukomera mashi abatwara nitwubanguke kwa izukuri ko hari ingorane mu gihugu ingorane ziriho mu gihugu no guha karuriro no munsi hari abarenga 300,000 by'abarundi bagore mu makanga imuntu ibyo muteza kwivuga umwaka uheze abarundi bari batawe barabanje gusubira iwa ari leta uri kubavuga nkunzi leta nzeyi iyo leta nzeyi ifata umurundi atashi wabo ikamwangira gusubira ku ishure cyangwa ku kazi izo si ngorane cya gatatu ejo bundi hari amatora mu 2020 urazi neza ko kutagiye gutora ivyo ubona ko ari byiza yuko umurundi aba hanze akumigwa mu matora y'igihugu izo si ngorane nicyo gituma navuze ngo twebwe tuba hanze akanyoni kagurutse ni kamenye yobyeze twaje kurahura ingene bihugu bitunganijwe ingene abantu bavuga n'ukuri ku neza y'abarundi bose ubu rero kuri kumbwira yuko leta ngozi leta nzeyi ikora ibikoringa kwatangorane ziri mu gihugu niyo nshamereza ngaho nshanze kubwira Senegal uri kubavuga cyangwa za Ethiopia icya mbere ni uko baba hanze barahanura ubutegetsi bakunda hano bagashyira imigambi n'imigabo irashe ituma baba hanze bakorera hamwe bagafasha igihugu mu ncamake rero jewe mvugisha ukuri kandi nabwiye yuko ntiyicaye nirirwa ndabivugira hejuru nabwiye yuko gushika mu 2015 ibyakozwe sinakoze n'abandi bakoze sibikeyi hanyuma nshamereza ngaho tureke gufata ibintu byakozwe n'abantu n'amaso byacu ngo byitiriye diaspora sibyo na gatoya ariho amashyirahamwe yigenga akora ibikora inka wubatse amashure nabuze nkabura ya Antoine yari muri diaspora aratahuka arakera gutyo presi wacu gushika nakoresha abakozi bashika 40 hariho uyu mu docteur aba muri Etats-Unis yubatse ibitaro iwabo hariho n'abandi bubatse amashuri hirya no hino ibyo ni byabo tureke kubesha ngo tubyitire diaspora na gatoya naho rero niho twumvikanira je nshamakingira ndi reka dufashe igihugu mugabo ikintu ugomba guhera ku gambi ni uguhanura kubwira haceho imigambi n'imigabo yotuma abarundi ba mu mahanga benshi turengera ibitutandukanya byose tugashyira imbere ingene tukorera hamwe tukubaka Burundi na cyane cyane ku neza ya Nyarucari ibyo nabyo ni amahoro n'umutekano kuri bose ni ubutungane butunganereza bose ni ukutatoteza abanyagihugu niho mbere twebwe tuba hanze turondera abashyitsi b'imita b'abanyamahanga hama tukagenda mu Burundi bazi tuzi neza yuko ibintu birama atandu
sinzi Diomede imbere ko ndakubaza ikibazo ko haraka washaka kuvuge kuri ivyo mwana ashaka kubabaza muri yo ndwi mwamaze i Burundi mu ndwi heze ndwi yahariwe abarundi baba hanze ko hari ibibazo bimwe bimwe nk'ivyo yari karavuga Libera nk'ibijanye n'umutekano ibijanye n'ubutungane bwigenga kuko abashaka kuzana imitahe baba abarundi bari hanze cyangwa abanyamahanga kuko burya n'abanyamahanga babanza kurabira kuri bene gihugu babonye bene gihugu bazanya imitahe abiyumvamwo bishimiye uko ibintu bitunganijwe mu bihugu byabo niho nabo baza ari benshi ashaka ndabahijambo
ashaka kubwirira mushinga naye kumbona ko uruhara runini agomba gufata muri ibi bintu bihuza muri diaspora ari politique n'ivyo niwe mugambi ubona afise ni politique nibaza ko utari muri deba politique turi muri deba kugira ngo turabe be twotize igihugu mbere gute niyo baburu mu MSD niyo baburu uyu niyo baburu mu Corona niyo baburu mu CNDD uyu cyakutumira kubwira navuze mu nda ibyo bintu abantu bose bari mu migambi nyuranye barakitabiye rero tureke kuzana inyungu za politike ngo bashaka kwifurasa muri ibi cyangwa muri ibi nibyo bikunda kuja imbere mbere yuko ibi biba muri ibi niyo ya makonsentari iyo umbwiye ko hari umurundi w'umunyamerika yubatse ibitaro uce siko cya diaspora mbere uyu murundi w'umunyamerika usa ubu diaspora se diaspora ni iki par definition tubirabye ni iki umuntu ari hanze y'igihugu ciwe omwe pour une durée de plus de 6 mois uyu muntu rero sinumva ukuntu tuvuga ko ari muri diaspora cyose niyo byitirira mugabo ndavuga ndi ngira umunsi uri izina yaricaye arumva akamo abari mu gihugu bari kubatera muri diaspora ati nimuze iwanyu ababibarutse turabakeneye mubwire icyo mukora ikindi cya kabiri ashaka kuvuga ni uko kugira ngo dushyire hamwe n'ibikorwa tuzoba dukorera hamwe tuzo dushyira hamwe nagumye mvuga ko twebwe nta muntu umwe turiko turavangura mu bya politiki kugira ngo nituvangure tuzogerageza kutivanga mu bya politiki mu gihe gutanga ibisi byongiye ibindi
Urundi kugeza ahantu aho nabari bafashe ibihano baza barakuyo nashaka kutaje muri politiki bwawe nashaka kuvuga kugana iyo kubitari bike bibona ko ibintu biko biragenda neza nashaka gutuma nabwiye umuvandimwe ingo mu Burundi ndi baheruka kera ejo nakubitira ukabona ingene ibintu biko biragenda anaho usubire inyuma uvuga uti amubyumve numvise narihenze sibyo byinshi ibyo wumva uri hanze biragoye bikugwaho ni ukuvuga uti ndaje njya kuri ambasade usabe viza niba ufite pasiporo y'Uburundi utahamba Burundi n'iwanyu ubona nabi iwanyu utembe iyo uvuze ko igihugu ari nyabagendwa ni nk'uko kenshi kwira n'igitega nkamanuka saa tatu saa yine ngashika nawe byo kuvuga ngo akantu kabaye gato kaciye jewe iyomba ndakubwira ibisagara nk'ibirenga biriko birasha siriko ndavuga ngo nta murabyumva ni mu makuru hari ukuntu umenya akantu gatoya kabaye abo twavuga ati ikibaye uku gica kizana ibintu byose bya politiki bifite byarapfuye n'ikigenda kandi kugira njyewe no guhandura mwe na mama niba ufise umugambi munyarutse ibya politiki ubanza ubishyire iruhande ese niba uvuga uti jewe umupolisi nta kindi kintu uzokora n'icyo utageze icyo gihe nacyo ushobora no gufata umwanya utari muto uzabona ko ibikorwa biriko birakora kandi azi kumusura izina jewe sinihebura ndazi kumusura izina uzowaje tugakorana tugakorana na bose n'igihugu ushaka kwibarutsa
ku kibazo nako ndabaza muri iyo ndwi ibibazo mwashikirije nako ndavuga nko kubijanye no kuzana imitahe kenshi n'abanyamahanga bagomba kuzana imitahe mu bihugu babanza kurabira kuri bene gihugu nizihe bibazo byo byarashikirijwe kugira byorohereze nk'abashaka kuzana bafite iyo migambi n'imitahe
abantu bafite imigambi y'imitahe izoba ari ya mitahe ishobora kuba ifasha abene gihugu hariho amategeko ya OBR yotanga ibyo bita exemption kuvuga ukuntu boborohereza turakorana kandi na pia byose investissement abantu ugiye kuri website tugashobora kubona wewe umuntu wese ugomba ufise umugambi wo kujya kushikira ikoba byigisa tunga mu Burundi uko ni mukwiye gukora kandi si ndanondeho nimubere gukora by'umukuru w'igihugu icyo kintu baracyitabiye cyane kuko ni kintu kizofasha Burundi bwose baratuhaye n'ubonano ukomeye cyane abarundi benshi baje novuga n'ivyiyumviro bijanye n'abatoje bafise atarambuye kugura gukora rundera ayo bafise bashobora kuzokora misi ya vuba basaba nuko cyo kubahirizwa amategeko arahari yo kwakira abo bantu bose baje barabwiza tunga kandi nibyo barabidusiguriye muri inama ya diaspora twagize aho ntangiye amategeko arahari bishobotse nk'umuntu abonye umwanya ubarukira ndibaza umwanya dufise ubu ntukwiye kwiranga kubwira ngo mbonye akayendo ibarukira barabitubwiye kandi nibyo kuri birahari
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri Sanga aho turiko tuvuga ku ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga yatunganijwe mu ndwi iheze mu Burundi abatumire twadufise Diomede Misigaro ayoboye gwego nshinga mategeko gushyiramo ry'abarundi baba mu mahanga aba muri leta ya Tennessee muri leta zunze ubumwe za Amerika ariko muri uyu mwanya tuvuga nari Burundi kubera yari yitavye iyo ndwi y'abarundi baba mu mahanga turi kumwe kandi na Professor Libera ntibashira kandi inararibonye y'abarundi baba mu mahanga akaba yarabaye umuyobozi wa mbere w'abarundi baba mu Bubiligi ari i Bruxelles
Chuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ndabumvirije mwese naho hari utuntu mutumvikana ko ni iki ariko ikintu nyamukuru mwese muri ko muravuga ni ivyerekeye iterambere ry'igihugu ivyerekeye iterambere ry'abanyagihugu mu Burundi n'ukugene ababa mu mahanga abarundi bari mu mahanga bumva bofasha iryo terambere ry'abanyagihugu no mu bice bavamwo no mu babanyi bavamwo cyo ni ikintu gikuru muragihuriye ko mwese nashaka mbaze Professor Libera muri rusangi urabye uruhara rw'ama diaspora mwari ko muravuga nka za Ethiopia muri Afrika mwavuga za Mali za Senegal za Ghana ingene ababa hanze abanyagihugu baba hanze baturuka muri ibyo bihugu bafashije babandanya gufasha cyane gose ujanye n'iterambere y'ibyo bihugu umuntu arafashe nk'akarore amafaranga barundi ka muri ibyo bihugu ku mwaka n'amafaranga menshi cyane nka za Ethiopia umenga ntihenzira renga nk'imiliyaridi zibiri z'amadolari ku mwaka umuntu aravye mu bindi bice bitandukanye byo kwisubira iteye imbere nk'ubushinwa n'ubuhindi abantu bari nyuma y'iterambere y'ibyo bihugu n'abantu baba muri diaspora ni diaspora nizo ziri nyuma y'iterambere rikomeye y'ibyo bihugu kubijanye na Afrika hari gihe bishika ukabona hari utundu tuguterana amajambo hagati y'abasigaye mu gihugu cyane cyane abanyepolitike bari mu gihugu baterana amajambo n'abavuye muri ibyo bihugu bari hanze bavuga ko ahubwo bari kuguma mu bihugu bagateza imbere ibyo bihugu abo nabo bari hanze bakavuga ko bahunze ku mvo zitandukanye bavuga ko kubwabo zumvikana ari umutekano ari za politike cyangwa ibindi niki cyo kogwa muri Afrika na cyane cyane mu karere tuko tuvuga n'u Burundi kugira ngo iryo terambere no gukorana hagati ya diaspora n'abategetsi bari mu gihugu bifashe uko mwariko murabivuga iterambere ry'igihugu n'abanyagihugu
cyane gose ikibazo cyinda cyane icande no kubitana uko muri New African kuva mu 2023 New African ifata diaspora African n'intara region CDM region d'Afrique hanyuma rero muri politique y'ibihugu bya New African Burundi burimwo bavuga ibyo bihugu byaremeje yuko bishiraho politike nziza ituma ababa hanze bazana imitari kugira abateze imbere ibihugu byabo icya mbere mu migambi yashyizweho mu bihugu bimwe bimwe n'ibyo byo kujya ruswa n'ibyo n'amahoro n'umutekano ni ukwibutsa yuko imbere y'uko ikiza cya covid gitera ibihugu byashyize politiki nziza imbere ni ukuvuga bitatu muri Afurika Ghana Ethiopia n'u Rwanda tuje kuwasanze yari hafi 10% ni ukuvuga ubutunzi bwatera imbere ku mwaka mwaka mu myaka itari mikeyi c'était 10% taux de croissance kubera imitahe izanwa n'ababahanze hanyuma sababahanze gusa kuko ababahanze bafite bagenzi bafite amahera hanyuma bakajana muri ibyo bihugu bagafasha ibyo bihugu gutera imbere navuga cyane cyane Ethiopia nabicishije mu kanya ingene ba Ethiopia babahanze baguze imitahe imwe bita bonde de trésor kugira ngo bafashe kubaka ijya baraje kuri Nile kugira ngo mbe ku Burundi rero ico kugwa ica mbere cyo nituhendane kandi si politike na gatoyi kuko iyo mede ntiyanyishuye byabaye umwaka uheze bijya byarononeye cyane igihugu kubona abarundi batangirwa gusubira iyo bavuye gusubira mu bihugu babamo ibyo ni kosa rininiya cyane nibaza byatumye benshi bagira bati umuntu barakenyenye dusongore tubwire nyamukuru ico kugwa icokugwa ibyo sina bigaruka ko yuko n'abatwara Burundi boduha aho twokwishimikiza boha diaspora aho yo kwishimikiza kugira dutere Burundi turabishoboye ufashe naguze ufashe muri bijya bihumbi amajana ya 50 habonetse ubundi amajana abiri batanga andora uhanero ku kwezi murumva neza yuko mu mwaka amahero yabari menshi igikenewe rero ni ingene abarundi tubahanze twoja hamwe tukarengera ibitandukanya byose mugabo tukavuga n'ukuri hanyuma twebwe nyine tubahanze tukumvikana ingene twokorera hamwe hanyuma tugafasha rimwe navuga nisatreyerade rimaze kuhaja tugafashanya n'ubutegetsi waba uriho ubuye hari ubutegetsi bwa Ndayishimiye mu myaka iri imbere hazoza abandi icyo nshaka kuvuga ni uko diaspora yorengera kuja gukoma amashi ikomera amashi abari icyo gihe ntutanga akaruhero yavuze Japhet turazi neza yuko yari umugenzi w'umukuru w'igihugu barahanye n'imidari bijya rero si byiza kuko diaspora twoguma turengeye turi hejuru y'ubutegetsi tugakorana na bose tugakorana n'imigambi yose tugakorana n'amasosiyasiyo yose n'abagwiza tunga bose tutinje mu bya politiki tutagira propaganda y'abari ku butegetsi kumva ngo ubahanze ubona ingene ibihugu bitwangwa ugacishamwo ngo leta mbyeyi ngo leta nkozi ibyo oye se gusuzugura abanyagihugu leta yose ni mbyeyi leta yose izokorera abanyagihugu ibyirwa biravugwa se infantilize le peuple burundi ivyo rero twebwe twobirengera tukareka kuja gushyigikira ubutegetsi muga tugafasha abanyagihugu nziko mu nyumba neza rewe nshiri imbere ineza y'abarundi bose banyarucari hanyuma kugira dushobore gufasha igihugu nabo barundi nuko abarundi b'amahanga toja hamwe tukitorera neza baduserukira bikabera ibujumbura nagatoyi kugira tugume twigenga kugira dushobore gukorana na bose ata etikete dufite yuko dukorana n'ubutegetsi kuko ubutegetsi bumara imyaka ubundi bukaza aho rero tutahuriza na Diomede nagatoyi ariko icyo namubwira coco ni uko hari abarundi bakunda igihugu kandi bafasha
bakiribarabiraye
icyo nohereza ko cyane ni muri Senegal kina Senegal ibyandiko byerekana neza cyane ko amahera ava hanze afasha cyane rwose mu ndero y'abana ugasanga imiryango ifite baba hanze abana babo biga neza cyane kandi bagashyira amashuri kure hanyuma rero ni ingene babayeho hari amaradiyo ni ingene ibyo bafungura n'ibyo byakorwa mu Burundi d'une façon informelle ariko rero cyambereza aho kandi ibyo mubwira Diome ni uko ukwikwita agashi bakumva yuko tugiye hamwe twokora byinshi ariko bigumye uko biri nta kintu kininiya kizokorwa ni ukwisiga amaso bafika kwisiga inkore ku maso bagahinda abanyagihugu tubemerera ibyo bidashobora kuko imigambi ntiyumviro biriho mugabo uburyo bwo kubikora igihugu kizoboneka abarundi batagiye hamwe ariko naho roja hamwe bimwe preyarable navuga amahoro n'umutekano kuri bose ubutungane butunganiza abarundi n'ibindi bijanye na bone guverinance na cyane cyane ibintu bya corruption
neza
ku Burundi muri transuma biri mu bihugu bya mbere corruption yabaye indanse ibyo byose tuteza kuvugana ukuri kugira duhanure duhanure hama tuje ku murongo dukore ibintu bitunganije neza tuzi iyo tuja kandi tuzoshika by'ukuri.
Diomede, muri iyo ndwi mwamaze i Burundi y'abarundi baba hanze nibihe bisata mwabonye bikeneye gushimikirwa ko ku bantu bafite iyo migambi ari abantu bari hanze canke abanyamahanga ko nabivuze bene gihugu ari bo batanguye ubwa mbere kuzana imitahe n'abanyamahanga baca bakurikira bakabona ko ivyo bihugu ari ngendegwa ku bijanye n'imitahe nibihe bisata mubona byoshimikirwa
ira mwene wacu gasa nakantu katameze neza kubera ko uko numva ariko avuga ashobora kuba ntumvise neza ngirango ariko je ibyo numvise ni wa muntu avuga ko bihari mugabo ntibishoboka kubera ko mutumvirize ibyo ni ibyo ashaka hariho muri voie ya demokrasi niba wa muri babiri batatu bane batanu kiyumvamo iciyumviro kijyanye na politiki ni byiza ko wibaza ko n'abandi bantu bafite uburenganzira bwo kwiyumvira uko biyumvira urumva ubu yitwa ko twebwe turabakumye b'amashi iyo tuje ubujura turabye uko amashi kugira ande none ushaka ko ibyo bintu bizoba ubutegetsi butahari abantu batangiye kwiyumvira nk'uko byifuza uburenganzira bwawe turi muri demokarasi mugabo wame antake professeur wiyumvira uti mbe nyamwinshi ibi bintu babyiyumvamo gute nanjye nguhane ushaka kandi kukwibutsa aho wavukiye habe habi habe heza ka gatima kamari ka kandi nuzovuga ngo navukiye mu kazu katamota neza data wanjye ngiye ahandi sikaye mbahari amaparufe ashobora ku cumi ngo ciyugaye wapfuye iwanyu kuko ataki na kimwe cyari gihari twikebuke hari ahazogera igihe abantu badutwenga kubera ko nitwaba uko dusohoze turi hanze y'igihugu ikintu cya mbere kiri ku mutima wacu ari ugucyoza ari ukwerekana ko atakigenda hariho abandi n'abazokwereka ko uko kuntu ubayeho mu byiyumviro byawe bisa n'ububeshi atahanabize wo gushikana ahubwo zana ibyubaka ibyo gusambura ibindi byabaye bitabaye ibindi bizoba n'uburenganzira bwawe mugabo nshuti njye mumvise ngaho njye ku kibazo ubajije ibisata nka byose ari ubucuruzi uburimyi cyane cyane mu burimyi ubudandaji reka ni mu bintu bijyanye n'indero n'ubuvuzi byose n'ibintu bikeneye kwitabirirwa icyo gihe rero wewe niwe waba ujya ufise tuvuge umugambi ujyanye no kugira ngo ujye mu burimyi n'ubworozi leta izogufata mu mugongo n'ababishoboye izofata mu mugongo kugira ngo ushobore kuborerwa mu bintu byose uri kurakora mu mashuri turakutuvuga amashuri turibaza tuti mbega turafise abaprofeseri batari bake bari hanze n'uyu mwene wacu ari tubera ku baprofeseri kuri universite petetre babonye akanya bakaza nk'abagiye bita professeur visiteur bakaja gufasha bakanahegwa cyangwa leta ikabafasha muri uwo mwanya bahari kugira ngo izabatunganiriza kugira ngo bafashe mu gihugu cyabibarutse ibyo byose biri mu bigambi dufise ikindi tubira kumwe na mugiye abasenegali niyo bageze ahantu nangise ko bavuga cyane n'aba etiyopiya umwanya turiko tuvuga muri etiyopiya hari ingwano ubwo abantu barabandanye kubera ko bo ikiri imbere
nibashira imbere politiki ngo bitabaye bituzogira bashira imbere iterambere rya bose cyaho bavukiye mu gihugu cy'abibanze muri Senegal cyo kimwe cyo buri mwara bundi cyabaye ibintu kene byononekaye ariko diaspora yagumye ikora kubera ko baravuga bati hari ko bagiterambere aho tuvuka provinsi tubamo abantu biwacu nicyo kiri imbere wowe urumva kuti politiki niyumvamo itabaye nta kizoba bizava bikugora rero mugabo twepe imana yenda gutumira mugenzi aho imbere tuje ni heza kuko mu Burundi byose birahari kugira ngo dukorere hamwe
murakoze turiko dutera dusozera ikiganiro na Shaka Libera agira icyo muvuze imbere ko dusezerana
jewe nibaza ko Diomede yantahuye nabi nta bya politiki navuze natanga ubururero kandi nakabivuze ko kubona abarundi bari batashe umwaka uheze babuzwa gusubira inyuma na leta n'ibintu bitahumuriza na gatoyi bavuga ndi ibyo byose ibyo bihugu avuga atondagura ni uko
ku batazi impamvu mu bisigura ibyo muvuze ko leta yaburije abantu byo byavuye kuki ku batabizi
insiguro zatanzwe n'abarundi bari mu Burundi igihe ikiza giteye hari mu kwezi kwa gatatu cyangwa kwa kane hanyuma indege ya nyuma yateza gutahuka na abanyamahanga abarundi bose abari bafite izina ry'ikirundi bose barabahagaritse ku kibuga cy'indege bamaze kwinjira bajya biyandikishiriza hanyuma ibimvuga n'ibyonzi hari abanyeshuri bari muri stage mu Burundi bataye umwaka wose kubera iyo myifato hariho abakora bagize ingorane n'abakoresha babo kuko bagiye kurekugwa amezi n'amezi aheze mbere ni ukubita yuko leta y'ububirigi yabigiyemo cane barahunga stage ija gutora abantu abarundi bene wacu hari abo mu Bubirigi mu Faransa muri Etats Unis hirya no hino igituma nta insiguro batanze ngo kwari kugira baproteje ngo kwera covid irayindanse zaburanya ibyo n'ibintu byabaye nicyo gituma ngira nti imbere ya byose diaspora iteza kubanza kuraba inyungu zayo ivuga muri Faransa ko nta droit et devoir droit za mbere ni uko bakingirwa bagiye mu Burundi ni uko boherezwa muri byose n'iby'ubutungane n'iby'ubuturire navuga n'ibintu hanyuma rero nabo bategerezwa kuja hamwe kitunganya bakiyoroganiza niho hazova imigambi n'imigabo irashe yubatswe na diaspora iyo nyene je kubwanje priorite ya mbere ni guteza imbere isho mu Burundi nagira mbere Diomede yuko kubona Uburundi bwigisha abadokter bashika amajana atanu mbere barenga bose bakabarikira hanze ahantu ho vuga mu Faransa hariho plus de 100 médecins spécialisés dans tous les domaines des professeurs d'université dans toutes les disciplines na jewe ndimo bakiyumvi kugura rimwe babazana niba rajyo kumutemere kubona ubonye incabyenge ziri hanze ziguye hanze kubera politiki itari nziza ndagumuriza ni ikintu kibabaje cyane rwose abarundi bifuza kutahuka ni benshi mugabo hariyo za kiyarable baraba bagaca bashi mu ncamake rero sekitere y'education priorite kuko ni kazoza kugwaruka ni kazoza k'imiryango ni kazoza k'igihugu murazi neza yuko ico gisata cyakitutse cyane rwose ibindi rero ni ibyo bya infrastructure mugabo ugisanga uburyo bwinshi aricyo gituma nokira Diomede si politike na gatoya muragerageza muhanure aho mushika kugira abarundi bahanze dushobore kuja hamwe ibyo nabyo nkuko uvuga muri Senegal ubwiza bwivuga ukuru wakwira hose cyangwa umwera muri Senegal uvuga muri icyo kuvuga byose biva hejuru nibyo navuze nkari kapitani aduhe point d'appui pour soulever le Burundi
reka dusozere
kajya kurasura gusureva les montagnes du Burundi oui
dusozere make munsi y'umunota Diomede mu guheraheza iki kiganiro
jewe nashaka kubashimira kandi buri kiganiro tugize ngebura na mwene wacu nguko nawe yamye abikora ko hariya ni wacu uko hasa uko hameze kugira ngo ibintu bigende neza ariko tuzohubaka kandi uko abantu babushije gutaha ngira ngo ibihugu bitari bishe kuva kijya kiza cya covid gishitse muraza amamezure yafashwe ingo zafashwe hirya no hino niba Uburundi mu gisata cy'ubuvuzi barafashe ingingo yo kuvuga ati ibi bintu uko bigenze ku bihugu turabanza turingire turabe ngira biri mu bintu byaba byaratumye n'ukwandukiza kwa cyane kutaba ariko ndazi ko ashobora kubaza ababishoboye bazamubwira igituma babyifashe muko ikindi gihari
turikuma tubona byose ko ari bibi ibyo mu France uvuga negative hose itagenda neza bishobora kuboneka mugabo ukuntu abantu bavyifatamo icyo gikuru u Burundi ni ubwawe professeur ni ubwanje nubwo tuba hanze hanyuma kandi mureke utuma utoki kubita ibyo hari umu professeur uyo barasabye gutaha mu Burundi bakamwangira keretse uwo bazi icyo yiyotsa avuga ati ubutungane bwo kubungurikirana hari umuntu uyo yarasabye gutaha bakamwangira rero rimwe na rimwe iyo tugiye tuvuga tuti ibindi byashobotse abandi bagize ende tubanze dukubita agati mpembero mbere ibi bintu twemeza nibyo cyangwa si byo byoba bite twebwe tukaba two tuvuga tuti mu ngingo nyamukuru dufise n'abarimu azora baje kwigisha abana bacu dushaka gushima tuzohora twubaka turakeneraniye icyo dushaka nicyo cyivugo twari dufise twese turi kumwe birashoboka naho nyine yabyivugiye nubwo gusa kugira ngo bishobokiwe by'amanyuma kondisiyo rero reka dufatane mu ntambwe abarundi twose rimwe tudahuza abantu birahari n'abavukana barajyamo bagakubitana amakiki mugabo igikuru ni uko bavuga bati turi aba mugabo ngo twese turi abana b'u Burundi twite buke tuje kubaka igihugu cyacu murakoze
nanjye nagomba gushima nagomba gushima gushima kubona badutumiye ikiganiro hanyuma nkabonera akabyo kugutera kamo bene wacu baba mu mahanga hirya no hino mu bihugu bitandukanye yuko twoza tukicara hamwe tukaraba ingene twitunganya indepandama y'ubutegetsi bw'u Burundi kugira turabe ingene twofashanya aho tubaye hanyuma twige n'ingene twofashanya mu gufasha bene wacu mu bisata bitandukanye nk'uko nabivuze kandi ibintu byoroshe kuko byoroshe cyane ni uko namwebwe muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika mwoje hamwe mukitorera abaserukira twebwe mu Bubiligi tukagira uko abari mu Bufaransa uko abari muri Canada Australia bakagira uko hanyuma batowe tukagira Federation de la Diaspora Burundaise igizwe n'abo batowe hanyuma tukagira imigambi irashe twanze inonosoye neza tukaraba ari priorite tugashyira uburyo hamwe tugafasha u Burundi twahize niho twashobora gutera intambwe nk'iyiya hako umwe wese akorera muri asosiyasiyo yiwe nibyo ntabwo kandi ngomba gutera abarundi bakumve hanyuma tuyage turabe ingene tubyenda
murakoze cyane barabatumire Radio Med Misigaro ayoboye urwego nshingamategeko rw'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga aba muri leta ya Tennessee muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye mu ndwi iheze na Professor Liberant Ntibashira kandi inararibonye y'abarundi baba mu mahanga akaba yaranabaye umuyobozi wa mbere w'abarundi baba mu Bubiligi ari i Bruxelles ndabashimiye cyane twari ko turavuga kuri iyo ndwi rero yari hariwe abarundi baba mu mahanga yabereye i Bujumbura mu Burundi batumire ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro
ego wakoze cyane bose na nashimiye nabyo meze nawe twayanze tutanguza kuri imwe rimwe dusangiye igihugu dushimbere ineza y'abarundi n'abarundi baba hanze tuje turavugira abarundi baba hanze ta ngomanzi
ego murakoze murakoze mwagize neza kutwakira kandi turifuza ko ibiganiro nk'ibi bizobandanya kugira ngo nabo bagifise akangonongono bikebuke twubake igihugu cyacu tukore nk'uko abandi bakora ibikora iwabo murakoze
ndabashimiye cyane murakoze mwese
okay bye bye
it's the MP record Dr. Mash production holy seven your smile
Dusangiri jambo ya huche venshi Muri sanga ya kose vinshi Agasaro kaburaga Kabone kebeshi
Kabone kebeshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwayo mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi Americana iwanyu mu ntara